Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya gatanu ruheshi n'umwaka w'2026 nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye muri bo canke mwaramutse bivanye naho muherereye iryasango rya makuru mu Kirundi nayo akaza kwashimikiye kuri igingi ngo nkuru zikurikira. Umukuru w'ishirahamwe FARCM Faustin Ndikumana ariyamiriza Ireme Ntanya yabereye mu bunywero bwiwe muri quartier Kinyami mu gisagara ca Ngozi aho umuntu ataramenyekana yazanye ibigwanisho yikinze agahombezi mu ntumbero gushaka kumwagiriza guhungabanya umutekano w'igihugu asaba inzego zo hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu guhagarika benayo marime ntanya atukisha igihugu. Umwaka urarangiye umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi mato ya 2025 umugambwe Kodebu ukabona ko kuva icyo gihe igihugu caciye kija mu ntwaro y'umugambwe umwe byatumye demokarasi igoyagoya ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'uwo mugambwe murano makuru muraza kubyumva. Ubwoba ni bwinshi mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania biturutse yuko bashaka kubatahukana ku nguvu basaba ishyirahamwe ya SR kuva mu gacerere rikabakingira nk'uko amategeko mpuzamakungu abemerera ari n'ayandi ni mu kanya sangwa ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa Ramusa. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe FARCM ariyamiriza Ireme Ntanya yabereye mu bunywero bwiwe buri muri quartier Kinyami mu gisagara ca Ngozi ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi guheze. Umukuru w'ishyirahamwe FARCM yavuga ko iryo Ireme Ntanya ifatiye ku mugizi wa nabi yahengereye bugorovye umuyagankuba wacitse yinjiza ibigwanisho n'impuzu za gisirikare yamwagirize ko atuzi ibigwanisho. Avuga ko umukozi w'umugabo unywero yabibonye yaciye atabariza inzego z'umutekano ariko ngo igitangaje nuko abakozi uko ari batandatu bose baciye bafungwa. Kurikira Faustin Ndikumana.
Tegurewe ngo baruhari twagitaze hirya no hino ababikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru hanyuma muri iryo joro nyene bukeye uriko buraca mu cagu bacagerageri pozisiyo kiza kugira fuye perquisition ngo amashuri abacebere karati turafashe ibigwanisho kwa Faustin Ndikumana iwe mu nce nitwa ko jewe ntunze ibigwanisho bicira umuriro Ireme Ntanya bidasabye ko ntidicira umuriro to nshaka guhungana umutekano w'igihugu kamaramaza hanyuma n'uvuga ati ya mana dusenga idasanzwe yarabikoze kuko ujejwe umutekano w'aho hantu yaciye abibona utaragaca muri iryo joro nyene ataza guhamagarakira n'abandi bakozi baraza bakibibona bihutira guterefona inzego z'umutekano igipolisi atindi mu nzego dutabara twebwe turabona ibintu byateye amakenga tubonye inkonga abakiriya bagiye bazi ko kabarara k'abantu benshi tubibonye ubu nyene n'umufuko tutazi ibiwurimo inzego z'igipolisi ziraza haje icegera cy'utwara igipolisi mu ntara ya Ngozi hazana n'umupeje aza kugira nyine peze nyine byagenze barashika barakuwa umuzigo barakuriza ubufuke barabitwara. Icyadutangaje rero ni abakozi rero ko ari batandatu baciye bafatwa ngo bagira ankete batabura kubaza ati none abantu batabaje bajya gufungwa mute igihe twese twaratujuje batwara imankete ayo mankete rigo ni mubumvize n'ibisaza mugabo ibyumvikanye n'umuntu hariya naho yoguma ku kazi uwo muhamagaro ukagira icyo umubajije kuko yago arinza gutabaza ntari kazi hano ukigera heza dosiye mugabo nta kintu kiri mu kiri charge kiri kuri abo bantu kuko nta gihari ndetse no kwa procureur kia kwa kwa zanawe sato kuna na kini franso ni miwagi mga kwa tanga zoni njene umengo huwari indi wifafwa na kuyo ase
Faustin Ndikumana aterakamo umukuru w'igihugu n'inzego zitandukanye guhagarika amaremenanya atakindi azana atari guha ishusho mbi igihugu n'ubunyane dufurikire Faustin Ndikumana
urugamba jengwa naruragi kuvakira mu gihugu ni n'ubwi intwari biri ibyiyumviro ubwenge politike z'igihugu abategeka icavuga iterambere ryoza gute ibyo twize ibyo tubona handi kuri ubutacu byo burakakaga ane fose ndi kumana birazwe ushaka kumemeka ibyo bintu kibigwanisha na kamara amazi basubiza ubwenge akarufa asubiza ubwenge biri kuba bigwanisha ibintu buri yeji twagira kandi twiyamiriza iyo ngendo igayitse iteye isoni ikiri muri iki gihe bimwe mu bintu byiremeranye muri ino myaka abantu nk'abo igihugu wabyo mwane gifise gifise turi kwa rose rwine kirutera imbere ngira ute uwo nawe akaba akizinduka ngo nje gucindirwanisha kwa nama muri ubuzima bwa ibihe tukirimo harimo gukoze ibikibi burenze mugabo harimo n'ubujuju cyagata muri abo bantu kuko zawunda ingene ubukura buri ko uracyafite isura y'igihugu kuva yuko ibintu nk'ibyo biba mu gihugu kubita tunga yoza kakagishira umutangira gute bakigenza bakigenza uko kuna kamara maze cyo gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu umukuru w'igihugu umushiranganje ubutungane umushyiza manza kizigenza wa republika izo nzego z'igipolisi ziperereza n'ibindi abashinga mateka n'abandi abavyo bahagarika ko kaja kari muri iki gihugu tezuru bw'igihugu babihagariki n'umuvumo twaba turiko turikwegera abantu bapfuga bagiye umushyirankanje w'intwara w'ubutungane yari mu nama nshinga mateka ariko aravuga abantu bapfunga ubusa avuga ati abantu bapfunga umukuru w'inama nshinga mateka yari intwari zo mu butungane zo mu butungane iyi si kandi abantu babaye barize igipolisi baho bapfunga byaka kubafata inyuma bagera gute bigenze gute inzego zihari lo ministere publike etinike yirashije
runo wa gatanu ruheshi mwaka 2026 umwaka urarangiye umugambwe CNDD-FDD utsinze amatora yo muri 2025 umugambwe Codebu iragijyandadaye ukaba wasohoye itangazo abona ko mu Burundi hagarutse intwari y'umugambwe umwe ukanavuga ko kuri igihugenekerezo nyene hariho demokarasi yari isanzwe imaze imyaka itari mike igoyagoya yazima Burundi dutega amatwi Kefani Bizi n'umukuru mugambwe Codebu
kwigenekezo ya gatanu ruheshi mwaka 2025 niho umuco wa demokarasi wari umaze imyaka itari mike ucumbagira wazimangana Burundi mu Burundi igihugu gisubizwa mu ntwari y'umugambwe umwe ku gahato biciye matora yabayemwo umwijima no gukumirana bitagira izina kuburyo atanu yagereranya n'amatora y'amakomine yabaye umwaka w'1996 agatsindwa n'umugambwe PDC inyuma yo gukumira bo bahiganwa akomeye umugano w'udovyo rwa gasore n'ubusuma bwinshi bwahimirijwe bwongera bufashwa n'abakoloni amatora y'igenekezo rya gatanu ruheshi umwaka w'2025 yaranzwe no kuzuza amasanduku y'amatora imbere y'uko amatora atangura indereti z'imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi zirirukanwa abanyagihugu bategwa gutora ku nguvu umugambwe ku butegetsi mu gusoma amajwi ay'iyindi migambwe ahabwa umugambwe uri ku butegetsi utuzu tw'amatora tutari duke twarerekana ingene umuntu akora atora hari n'abahawe amakarata y'amatora bamaze kubatorera indereti z'imigambwe barazimye ivyegeranyo zavuye matora imenyesha makuru ntivyari vyemewe gutangaza amajwi y'amatora y'abashinga amateka yo ku biro by'amatora yo muri sesi no muri sepi haho nyanzwe amategeko agenga amatora izo bikaba byarafashije mu mwijima w'amatora ubutegetsi bw'umugambwe umwe bwari bwarateguwe bihagije imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yarasambuwe haratorwa ibyizwa shingiro rishira ubutegetsi mu minwe y'umugambwe umwe mu mwaka w'2018 kongera hajaho itegeko rigenga amatora rikumira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Muri uwo mwaka nyene haratunganijwe urugendo shuri ku migambwe imwe imwe rwo kwiga ingene ubutegetsi bw'umugambwe umwe butunganywa. Bamwe mu bari bitoje mu mwaka w'2025 baratswe uburenganzira bwabo bwo kwitoza hatisunzwe amategeko. Urunani burundi bwa bose nago urabuzwa kwitoza makomine yose ku karenganyo.
Umugambwe Kodebu ukabona ko igihugu cy'u Burundi cyari kimaze kubona ingaruka z'intwaro y'umugambwe umwe kandi atawari akwiye kubusubiza mu makuba bwigeze gucamwo, ugasaba abarundi kutaba basirebazwa ahubwo ugafatane mu nda baharanire uburenganzira bwabo n'ubunyeredukurikire. Kefani bizi umukuru w'umugambwe Kodebu
uko kwihariza ubutegetsi kutubakiye kuvyimbiro vya politike na bimwe bitomoye kwaje guhaza inyota y'umutima wo kwigungirako. Gushobora kandi kwa kwatumwe no gushaka gukoresha amakori n'amatagisi z'abanyagihugu hamwe n'andi matungo y'igihugu mu kurundarunda ubutunzi bw'umurengera atanka manzi mu gihe abarundi bene vyo bariko baricwa n'ubukene. Uburundi bwaramaze kubona ingaruka mbi z'ubutegetsi bw'umugambwe umwe ku buryo atamugambwe wari ukwiye gusubiza abarundi muri ayo makuba baciyemwo n'ibisore vyayo bitarakira neza. Nubwo umugabane wa Afrika uriko uraja mu butegetsi bwitirirwa demokarasi ariko atariyo, isi nayo ikaba iriko rijanya imitima hagati y'ubutegetsi bwa demokarasi n'ubutegetsi bw'igitugu. Umugambwe Kodebu usaba abanyepolitike bo mu Burundi kutaba nk'umunyeshuri yiba amakosa kuri mugenzi we akandika ayarushirije. Uburundi bwabaye icitegererezo ciza co kwizukiranya inyuma y'imyaka myinshi y'injyane za politike n'imibano. Urakwiye kugumana iryo ragi ryo kuganira n'intwaro rusangi kugira ushobore kugumana ituze n'itekane igihe kirekire. Umugambwe Kodebu usaba abarundi bose kudacika intege no kutabasinda bibazwa ariko bafatane mu nda nk'umuntu umwe baharanire uburenganzira bwabo ntahegayezwa bwo kwitorera indongozi mu mwidegenzo zifise ubushake n'ubushobozi bwo kubatunganiriza neza amakori n'amatagisi zabo hamwe n'ubundi butunzi bw'igihugu kugira zibakure mu bukene n'ubushomeri zizane ubutungane kuri bose no kubahiriza agateka ka kiremwamuntu. Abarundi dutegerezwa kuzirikana ko umuntu wese agomba kudutunganiriza ubutunzi bw'igihugu cacu ku gahato arondera inyungu ziwe gusa kandi ko ari wenyine abayazana y'amagogwa turimwo kugira dufate inkingo zibereye hisunzwe ibwirizwa shingiro n'andi mategeko y'igihugu cy'u Burundi.
Inzamba
mbe gusozera n'amakuru abarundi b'impunzi bo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania baratekewe n'ubwoba ko umwanya wari wose bashobora gutahukanwa ku nguvu. Bavuga ko bakuwe mu ikambi ya Nduta ari uko base gutaha ku bw'umutekano wabo. Bagasaba ishyirahamwe hasere rijejwe gukingira impunzi ko ryova mu gacerere ririmo rikabamenyesha ko rikibandanya ribakingira canke ryabihebye. Ido nido na Pierre Gahungu
nk'uko bishikirizwa na bamwe muri izo mpunzi ziba ngaho Inyarugusu ngo kuba bari muriwe aho muri iyo kambi byitwa ko banse gutaha ubu bakaba bashaka kubatahukana ku nguvu ntibibahumuriza. Sivyo gusa, n'ishirahamwe HPR rijejwe kubakingira ryaciye rija mu gacerere ubu ivyo babwirwa vyose babitegekwa na leta ya Tanzania.
Naho leta ya Tanzania idusabiye guhunguka nta jambo ry'ihumwe turarindiriye ntitubibye gukurikira baratumanitse baradutegeka guhunguka mugabo turarindiriye ijambo ry'ihumure kurumva nitwe ntifize ningaha twavuye Nduta batubajije barumva yuko bikuri bitwakunda ko dusubira mu gihugu. None rero uno munsi baduhindutse tuba dukeneye ijambo rya HCR kwa HCR nayo nyine yarimwo ariko ubu nitegereje cya Tanzania yadutegetse ariko bakitubaza bakituzana byose HCR niyo yabikoze iri kumwe na leta ya Tanzania. Ubu rero urumva ni leta ya Tanzania ikaba ikubira yasubira ngo dusubire inyuma turakeneye rero ijambo rya hase utubwire nimba z'ukuri ibyo bariyeze ko bagiye kudukingira batazobikora batubwire hanyuma tubone icyokurikira ko turaho ntituzi ibigiye gukurikira umwanya wari wose bashobora kutubwira bati cyamugende batubasha tugenda gute kandi bari barabonye ko turi mu bantu bategereje gukingirwa.
Abo Barundi babandanya bavuga ko batizeye umutekano wabo bagasaba bashimitse ko iryo shyirahamwe ryoza muri ako gacerere rigakora ibyo bumvikanye babavana induta.
Urakoze Pierre Gahungu no ngaje dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ngashimira n'abagenzi anje umwe wese ugiti ciwe bamfashe kubaturukaniriza mugire aho mwamubahwe mubanye no mu byanyu na gahwana.